Iyi ni radio hejwe ya Amerika isaramira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubashikiriza ikiganiro muri sanga abatumire uyu munsi ni Professor Libera Nibashira kandi akabayigisha mu gihugu cy'Ubiligi. Turi kumwe kandi na Dr. Innocent Bano nawe nyene akaba ari mu gihugu cy'Ubiligi. Tugiye kuvuga ku bibazo bitandukanye, ibibazo birimwo ukuntu imyiyamamazo mu Burundi iriko iragenda muri iki gihe, ukuntu amatora ariko atunganywa mu Burundi, eka n'ukuntu abanyapolitika bariko bariyamamaza bariko bashikiriza imigambi yabo ya politike. Izi ncabwenge z'u Burundi rero uyu munsi ziraca hirya no hino, ibibazo bitandukanye birimwo ibyo bibazo tubashikirije mu kanya ubwa mbere na mbere. Nashaka ndabashimiye cyane rwose Professor Libera Ntibashira kandi ku kanya mwato kugira ngo tumuganire ni radio Ijwi rya Amerika kuri ibyo bibazo nkuramutima. Mwiriwe neza? Murakoze. Turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Innocent Bano, nawe ndagushimiye Innocent Bano ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Dr. Innocent Bano, mwakoze cyane rwose.
Namwe murakoze cyane Fredy Kanonde, kuramutunanze na Professor Libera.
Reka rero tutarinze gute vyatuje kwidodindo ikiganiro cy'umunsi, nashaka ubwa mbere na mbere Libera Ntibashira kandi mutubwire uko ntubona igikorwa cyo kwiyamamaza kimaze nk'iminsi itari mike, mu ndwi ya kabiri, mu minsi indwi amatora azotunganywa mu Burundi, aho hazaba ari kwigenekerezo rya 20 gushika ubu mwihweje ibiriko biraba mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mushya na Libera, mubibona gute?
Matora nyine ko zategurwa muri minsi hafi ishika 17 munsi amake umuntu yiweje Uburundi buri mu migwi itatu, ubucanga Barundi bari mu migwi itatu. Hariho bwa mbere abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi urunguye Uburundi hagira hehe imyaka 15 na ni n'abashigikiye rero hariho utugwi tw'imigambwe mito mito cyane bavuga ku 20 ariko ngira ntibafite abanywanyi benshi. Uwa kabiri ni umugwi wifuza ko ibintu bihinduka, uwo mugwi ukaba uri nyuma y'umugambwe SNL. Turakurikirana ingene kwiyamamaza ariko biragenda, turabona ko uwo mugwi ufise abantu batari bake kwari ibintu bitangaje. Umugwi wa gatatu ni umugwi novuga yuko amatora atabaraba. Nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga imbunzi ziri hanze y'igihugu na diaspora, abo bonde bateranije bashobora kuba bashika hafi 1 million w'abarundi. Amatora atabaraba batuma bakumiriwe. Sinokwibutsa ko hariho abandi bariko bariyamamaza nka za Fodebu, nka za Itona, nka Kira na Rigenga, ariko abo bitari bitebuke bazoja muri umugwi wa mbere navuze cyangwa umugwi wa kabiri. Igikuru kuri ko ndabibona n'umuhari ndimwo ubibona, twarabivuze yuko ikintu cyihutirwa gikuru cy'amatora, ikintu cyihutirwa gikuru kwari gutorera inyishu ingorane zihanze Abarundi n'Uburundi. Izo ngorane nazo ukene bijanye n'ubutungane, bijanye n'amahoro, bijanye n'iki cyiza tubaza kwigaruka ko cya coronavirus. Tubona rero yuko ikintu umuntu yagatera kwivuga impungenge ziriho turaje ingene imikangara y'iyo migwi ibiri navuze.
Icyo kibazo cye mishabiranire hagati y'imirwi turakigaruka ko Mushya na Innocent Bano mwebwe ibikorwa byo kwiyamamaza muyona gute, ukuntu amatora ariko ategurwa muyona gute?
Je uko mbona amatora karagenda n'ukuri jewe bimpa icyizero, kuko ndabona yuko mu Burundi mu by'ukuri demokarasi iracyatsimbatara. Murazi yuko amatora ategurwa yabaye amatora sumunsu mategurwa amatora arimwe bice nyene ategurwa hari bice mu bwambere kampanye taratangura na kampanye hama no gutora imbere kampanye taratangura nibo bwambere tubona mu Burundi hari icuka ciza abanyepolitike bicaramo bakayahaganye na matora zogenda hanyuma gushika n'abashika ku munsi wo kwiyamamaza muri rusange amatora ikagenda neza imigambwe myinshi turafise abantu biyamariza kuba bakuru b'ihugu bashika indwi n'imigambwe ego myinshi tukaje tubonamo nk'uko profeseri bayivuze hari imigambwe ikomakomeye ubu tubona turavye ko barahiganwa hariho icyo twakwita muri opozisiyo n'abashyigikiye umukandida yasubiri yakoreye mu gata nyenicubahiro Pierre Nkurunziza ariwe Evariste Ndayishimiye tugaca tubona ko no ku ruhande hariho umugwi ariwo wa Gatogwasa abo bose rero ni abantu twavuga ko berekana ko nukuri demokarasi imaze gutsimbatara aho abari ku butegetsi bagira nabo muri opozisiyo bakaja hamwe bagahangana abakarenga bakaja kurondera amajwi aho abenegihugu aribo bazahonga amajwi hanyuma muri rusange rero amatora gushika no munsi kampanye mbona yuko ikiragenda neza naho rimwe na rimwe habaho nk'uko vyama umuya matora muri Afrika ndabivuga muri Afrika ibintu bitangaje mugabo aho gushikana yuko tudusanganya twagiye tuba nk'uko abakurikirana amatora ari abo muri seni bayateguye ari abo mu bajejwe umutekano abari mu ntwaro n'abajejwe ubutungane uko indwi iheze baratanga icegeranyo cy'ingene byagenze
iyo mishyamirano hagati y'imiryango mushyankari na Innocent no turagera kuko ariko nashaka ndaruke ku mushyira ntahe Libera ntibashaka ndavuze ko ikintu cya mbere cyihutirwa atari amatora mu gihe amatora atari gutunganywa ntihari kuba intambamye zijanye n'uko atabutegetsi bwemewe bwaba buri muri ico gihe
oya na gatoyi kuko umwanya wari wabonetse yuko barundi bashaka kwicara hamwe kugira bayage ngo banzahabwe igihugu murabyibuka yuko bahuye kenshi muri Tanzania yarusha ariko harabunze ugushaka ko bari ku butegetsi kwiziganiriro bivamo inyishu irashe ikintu nagomba kongera ko nuko kuri uwo muri shinga ndahe bandavuze jeze no kuba amatora ariko aragenda neza n'ikimenya menya ajeje intwaro hagati mu gihugu yaravuze neza ko ibintu ariko aragenda neza araduma ku rutoki abanywanyi ba mugambwe SNL ariko si ivyo umugaba abanywanyi mugambwe SNL na ba victime userukira umugizi w'igipolisi nawe nyine yavuze yuko ibintu ariko aragenda neza ujejwe ubutungane protegenal de la republique nawe nyine yaravuze yuko ibintu atameze neza abepiskopi ba ekleziya badaheruka gushikiriza ijambo nabo nyine baravuze yuko ibintu ariko aragenda neza nokwibutsa yuko abarundi bariko barapfungwa bazira ibyiyumviro byabo bya politiki ari benshi kandi hari n'abamaze kwicwa cyane cyane mugambwe SNL ivyo rero byose biteranije ukaraba ingene abajejwe mu bisanzwe gutegura aya matora ushaka kuvuga wa mugwi SNL umenga sihuri umenga bariko barategura amatora ni mugambwe uri ku butegetsi ubuserukiwe n'umushikiranganji w'intwari wa hagati mu gihugu na perezida wa repubulika
Ya no nawe bajejwe umutekano. Inosamba no mwishuriki kuri ibyo bibazo byose Libera ntibashika kandi ashikiri.
Je ni bata ko liberation de kareka kujya mu gambo SNL cyangwa ari kagira ikibazo sinzi ko ari raporo ya SNL katanga ngo je ngo nikiza ko amategeko ameze igihugu haba amatora cyane yitwagwa. Iyo mvuze ko cyane yitwagwa no kuvuga ko ubushikiranganji babujejwe gutegura amatora ubushikiranganji hariho icyo bita seni umugwi ujejwe gutegura amatora hariho inzego bashyizeho ariyo ubushikiranganji bw'intwari hagati y'ubushikiranganji bw'umutekano reka n'ubushikiranganji bw'ubutungane izo nzego zose ziriho kuva batangura kwitegura aya matora barazi kariza nzego zitegereza gutegura iby'amatora izo nzego rero sikuba ko abaye amatora zitabane yazikora amatangazo yose bashikiriza ashikirizwa n'izo nzego ku ruhande rumwe rumwe rwose hanyuma kubyerekana kubyerekana nabo bose baza baragirije nibaza ko gushika ubu tworeka kujamira tugashira mu kimukigwi mu kibu mu kibunge abantu hariyo abantu bitwaza imigango y'abarimo kugira bagira abantu nabi yabyo matoza bari kubaragira barabona bamwe bamwe muri abo bantu iyo migango barimo kuko turi muri kampanye babambaye imyambaro bagiye gutuma ngo nabo bantu rica nta kubwa bazohama ku giti cyabo kuko ibyo bakoze babikoze ku gifata bwa responsibility etemo la responsibility individuelle muyageze gukora ibyanyije ni nacyo bituma rero je mvuga ko amatoreka agenda neza navuze ngo itangazo ry'abasenyeri ryarahumurije rirahumuriza ntirivuga ko bigenda nabi bifite amakenga mugabo rigahumuriza abantu bose barahumuriza nicyo gitonde ko navuga nti amatora mu Burundi azogenda neza kandi n'abakuru imigambo nabo bose ariko biyamamaza gushika uno munsi barahamagarira kiretse ibyo abantu babantu baravuga mugabo turabye ku rubuga abahamagarira abanywanyi babo ko bo kwitonda amatora kugira azogende neza
kandi nashaka ngaruke kumushyira na Libera ntibashaka kandi nashaka kubaza niba hari ikintu wo gushima mu mitegurwa y'amatora ariko bamaze kuvuga ko atakiriko kiragenda neza ariko nashaka ndababaze amajambo yoyo ashikirizwa n'abanyapolitike ariko bari yamamaza muyavuga ko iki
umushinga y'abantu kwa magutura ariko agenda neza dufatiye ku ndirimbo ziririmbwa zitambwa n'abakandida zigatambwa n'umukuru w'igihugu ariho uno munsi amajambo ateye isoni ibyo byose amajambo adahumuriza amajambo acamwo akingira bamwe agashobora gutera n'intu zenu nikuka kiri mu gihugu ivyo vyose ndihumuriza na gatoyi ku kibazo ubajije cerekeye icumbi bushima icambere cyocu nuko nuwanga urukwavu aravuga ko runyaruka ikintu umuntu ushiri imbere nyacu cyabonetse ni kubera abakandida bamwe bamwe bafite ibyumviro birashe n'irya mbere ndakora iryo no n'irya kabiri mu Burundi haba mu kwita deba kandida biteguye rihagije bashize imbere imigambi n'imigabo isa n'irashe turi muno gushima mugabo murazi neza yuko hari abatinye kwicara hamwe n'abandi ngo bagire deba baharire bamwe bose umwe wese ashikirize imigambi n'imigabo ibyo rero ni na gatosi urabona ko bamwe biteguye bashyira imbere gukunda igihugu bashyira imbere imigambi yabo bashyira imbere ibyiyumviro n'abandi rero ata byiyumviro bafise aricyo gituma batinye izo deba za bose z'abakandida indwi ariko rero ngaruke hahandi igikuru abarundi bose bifuza amahoro n'umutekano abarundi bose bifuza gutunganirwa ubukene bukagabanuka abana bakiga
icyo kibazo
abarundi bakoroherwa
icyo kibazo turakigaruka ko mu butumwa muhava mushikiriza abanyapolitike ariko baritoza ariko nashaka namwe inosambana mu gihe cyo muvuze ku majambo ashikirizwa n'abanyapolitike ariko bariyamamaza muri iki gihe mbega ayo majambo umwe yabona gute
yego cewe uko ndabibona ahubwo twagize intambwe nini cyane turavye mu myaka yahera mu majambo abantu bagenda bashikiriza iyo bariko biyamamaza hariho rimwe na rimwe abanyapolitike usanga bavuga amajambo mugabo nawo sijewe akuvuga ko yavuze amajambo babi canke yavuze amajambo meza hariho urwego se ni washizeho amategeko ayo mategeko niyategerezwa kuzokwiga ivyerekeye ivyo abanyepolitike bashizeho kirazira guhamagarira abantu nko kuvyerekeye igumuko mu vyerekeye violence ivyo vyose birafise aho bihangwa n'amategeko muri iki gihe rero jewe ako kazi umuntu yogahebera seni mu mategeko ya seni ya debita code penal ya seni hamwe n'abajeje gukurikirana iby'amatora jewe nkurikira uko kampanye iri kiragenda nk'abandi ibyo rero bashikiriza jewe ari bihungabanya ari bidahungabanya na bubasha nabo bafite bwo kugira icyo nabivuze ko ababifite ku bubasha nabo batunganyije amatora n'inzego z'ubuhana abo babayaje
Libera ntibashira kandi amatora azoba mu minsi indwi mu Burundi azoba mu gihe atamashyirahamwe mpuzamakungu chanke imirwi mpuzamakungu yarungitswe kuyacungera no kuyakurikirana hariho amashirahamwe arenga nka 40 n'amasengero mu Burundi yo mu Burundi azokora ico gikorwa mbega ivyo birahagije kugira ngo ivyavuye mu matora vyizigwe
nayo ziyagije na gato uko icambere cyoco bani yashize imbere demokrasi n'imigambi n'imigabo n'ingene amatora atunganijwe amatora abarundi barasemereye ingene atunganijwe murazi neza ko seni yegamiye leta mugambo uri ku butegetsi iyo seni niwumuriza abarundi n'amakungu na gatoyi n'ikiyerekana ni uko abantu bariko barapfungwa abantu bavuga amajambo adashoboka nawe na mu nzego z'umutekano bagafata amajambo ariko abo bose ntibahanwa nk'uko bano ariko barabivuga ariko agahanwa bamwe nabo nyine ataco bazira kubera bashikirije ibyumviro vyabo mu ncamake rero amatora nta kintu kizovamwo nta kubera ateguye nabi kubera hari igipfungu cinshi kubera abarurezi atabariho mu ncamake amatora nta wumuri mbere impungi ngeni nyinshi akoshobora kubyara akarambaye ahubwo umuntu arazi ingene ya ndwi ibiri ya mbere navuga ishamiranye birekana neza yuko
ariko mushya na Elbera ntibashaka kandi abanyapolitiki bariko bahiganwa bafite imigambo itavuga rumwe na leta ku ico kibazo bavuga ko amatora ashobora kuba meza bakavuga ko bazokwindira bakaraba ukuntu umurwise ni nkuko mwabivuze wavifashemo
mu ni ibintu bishoboka kuko seneri yaje gusohora urwandiko werekana neza yuko bazocungira abari mu maseti n'amaseti ni iki aha umugambi seneri sindawubwira mugabo ndiko mu rwandiko rwasohotse mu bushobora ko mwaronze rurerekana neza yuko harimo akarenganyo ikindi turazi neza yuko hariho abariko barapfungwa bari ku mariste bariko baritoza ivyo vyose vyerekana neza yuko aya matora ata kintu kizovamwo nagihumuriza abarundi izani na mahoro abarundi gihindura ingene abarundi babaye
mushya na he inosambano mashirahamwe hamwe n'amashengero ashika nka 40 iyo mu gihugu niyo azocungera ayo matora tukaba amatwa dusumira atamashira hamwe cyangwa imirwi y'abanyama ya muza makongizoza gucungera ayo matora ivyo byakwiye kugira ngo abarundi bizigire izo bavyavuye mu matora
icyo nshaka kuvuga nuko amatora bwa mbere ari amatora y'abarundi amatora yabo hanze y'abarundi rero bagiye hamwe bakicara bakavuga ati reka ducungere amatora yacu nuko bavuze ati reka turondere uburyo bwo gutegura amatora nibaza katachi baza nico gituma tegereje kwa maduiteka igihugu na bene gihugu abarundi niyo bambere twari dukwiye guiteka niyo bambere twari dukwiye kugira confiance mu byo bakora nitwame twizera ko umuntu wo hanze ari waje kuturabira ibere mu gihugu ariko bizokwama bimeze neza nibaza ko abo bantu ubwabo jewe ndabishima kandi nanezerewe kubona ko iyo migwi yose yagiye hamwe kugira irabe ibiraba igihugu cyabo kugira ije hamwe ifate iby'igihugu cyabo mu minwe hama ize gucungera amatora icyo ni ikintu kimwe icya kabiri nacyo nibaza ko hariho n'abandi bifuje kuza mu kuraba ibyo by'ayo matora hariho nk'aho nk'umugwi turi barindiriye wo muri East African Community wariwemeye kuza kuraba ku byerekeye amatora hariho n'abandi bari bifuje kuza mugabo murazi ko ayo matora bari mu bihe bitoroshe cyane cyane twugarijwe n'iki kiza cya COVID-19 ari nacyo bituma rimwe na rimwe ushobora gusanga bicinye haba intambo ntibyabaze leta yari yavuze ati umuntu wese ashaka kuza kuranya n'amatora azoza akurikije amategeko y'u Burundi yubaha abarundi azoze kuranya n'ibigenda nta kibazo icyo nashaka gushimikira ko umenye yuko nabo baraba bagirije amatora atari bo bemeza ko amatora yagenze neza cyangwa atagenze neza abagemera ko amatora yagenze neza atageze neza abashyira akabavarira cyangwa neza abavarira amatora ni umugwi wa seni hamwe
ariko nayo mashirahamwe aravuga ukuntu byagenze ibintu aba yarabonye
yego arabishikiriza kugeza amashirahamwe arashikiriza agatanga ingene yabonye ingene ibintu byagenze gutanga umuco niyo hageze rero ko abantu bavuga bati baragize apere baragize ibyo bitarukuru mu gihe ibintu bitameze neza barabitwaza rimwe na rimwe ibyo bagiye bashikiriza abandi batari mu kwego nka seni gutegura amatora barashikiriza bakabyitwaza hanyuma bakabishikana imbere ya kuru konsiyoneri ari iteza gutransa nuko biteza kugenda nta ruhara runini cyane bose bafite mu byerekeye kuvalida amatora usaba abantu umuco kigena amatora agenda wibuke yuko hariho amashyirahamwe menshi afite abayaserukira mu gihugu cy'u Burundi hari abaserukira amambasade hari abaserukira hariho na mission de observation yabaye mu kuva muri 2015 ya Union Africaine hariya mu Burundi cyane n'abasipira n'abasirikare ibyo byose biri mu Burundi no kuvuga ko amakunga ari mu gihugu usa abavuye hanze rimwe na rimwe cyagora na kugira abashyitsi bishasha gushyira
egome umushya na libera ni bashyira kandi inasamba no avuze ko kubera kizaca COVID-19 kizaca corona hari amashyirahamwe atashwe kuja mu Burundi ndega kuba amatora yoyo atunganijwe muri ico gihe ico kiza c'inkumbi kwisi hose mwebwe mu bibakwi
eh kizaca kinagomba guhera ko no kwibutsa inasamba yuko seni yashyizeho na leta na seni de député yuko ko constitutionnaire iraba y'amatora nayo nyene yegamiye umugambo wo kubutegetsi rero ibindi byose turaje kwa majambo kandi kijyambere amatora aba mu Burundi twarabonye nyine byagenze mu 2010 turabonye nyine byagenze mu 2015 turabona ingene ingene referendum batora konstitusiyo nyine byagenze ibyo rero twazi yuko atakizohinduka n'ubu nta kinagira bizohinduka ahubwo ibintu bizosubira inyuma ibyerekeye abacungerezi biratangaje kukuna abarundi bari muri kampanye biyamaza ko bashatse barundanye muri iki gihe cya coronavirus mugabo hagenze ko barorezi baza bakavuga ngo mu kwerekeza coronavirus ngo nta matora hariho ibintu birengeye kumva na cyane cyane hajamo icyo kwita mu gifaransa contradiction sinumva rero ingene abarundi biyamaza mu kibunga mugabo hageze ko abo abaserivateri baza bagashaka bavuga bavyuzura cyangwa cyangwa coronavirus kino ngomba kuvuga kongera kubona uko iteye agahinda kubona ingene bafashe imenyenyeye kwe ubuzima bw'abarundi makungu yose yarafashe ingingo ibihugu byose yarafashe ingingo murabizi akarere yase abashikiranganji bajejwe amakara y'abantu barahuye barafundika ingene kugwanya ico kiza kuna varis muri kariye karere u Burundi bwonyene uburu ku isi nzima nibwo udatanga ibitigiri nyavyo ingene vyifashe mu gihugu amatwa dusumira jewe ubundi ko ndabwiye
ariko nta gihe hoba ico kiza cyateye cyane gose mu Burundi byo kwibonekeza ku bitigire by'abantu bahasiga ubuzima
byo kwibonekeza bikuzo kwibonekeza vuba cyane kandi biko biraboneka murabaza mu bari bikizwe abantu bapfa ingene bangana lo pic gifaranze ngita pic nini bagire yuko kampanye yatanguye araheze ministry n'indwi abanduye muri kampanye bazoboneka mu minsi imbere
yego
mu kitonze pic yizo yimirije kuba cyane ingana zosokira mbere ari na abo n'uze gutegetsi n'uze gukoresha mu bundi buryo kugira amatora ahengamire kumugambwe
n'iyo ndavuga ino sabado ico kibazo cha matora ikacinye mamazo mu gihe kiza COVID-19 kiza cha corona cihaye inkombe kwisi hose mwebe mu bivuga kwi
karavuga abivuga nk'umuntu yoba afise kwisanzura mu bya politike cyangwa abivuga ko afise ahengamiye cyangwa ari ibintu je nibaza ko igihugu cyose ku isi jewe ndi mu politologe amatora ategurwa na leta ategurwa ava mu ijuru ategurwa n'inzego ziba zihari wanga inzego uzikunda ugira gute nizo zitegura iby'amatora nizo zishyiraho inzego hama abanyamigambwe bakazumvikanako imigwi yose yagishyirwaho yateguwe na leta kandi abanyamigambwe baricara barabyumvikanako ivyavuga ngo vya constitution nibaza ko no wagize campagne ari we arongoye umugambi uri ko wiyamaze no munsi ugwanya leta yagize campagne avuga ko niyo constitution azotorwa nawe nyene amatora yatoye ari aramugenga cikwereka ko demokrasi mu Burundi nakuno wakana itora rizotegura amatora rizotunga amatehamo kaja muri aya matora udafise udafise yo muso wa politiki udafite ingendo za politiki uri gukurikira abari ibindi uri gukurikira nibaza yuko rero akaragagaye cyane cyane ku muntu nibaza ko afise ubwenge yo kuyumvira nibaza ko ateza kumenya yuko ibintu byose nuno muso kampanye y'ikiraba leta igumaho uyemera utayemera abari kubategura amatora ni leta izo nzego zashyizwe n'inzego bumvikanye ko n'abarundi leta n'abarundi nta munyamahanga n'umarimo aho bose bajejwe n'ibyo ni nacyo gituma nshatse kumubwira yuko atogayana si byiza icya kabiri ku byerekeye ibyo bya covid nibaza ko naho bamaze gushyira imana nshimira imana cyane kubona yashaka kugema n'u Burundi mbona ko icyo cyiza ikitarasikira abantu bese bahari turazi ko Burundi burazi ko icyo cyiza gihari kandi burafite n'inzego kandi Burundi nkuko nabivuze hari abantu muri OMS bari hariye Burundi abarundi bose barazinanye yaba hariho n'abagwanya leta avuga ko leta ari izo bikoresha nabo bagwanya leta bavuga ati twe ntituje mu matora kubera covid ati none ko barimwo bo bari yase bari kuvuga ati ntituje mu matora nicyo gituma nshatse kuvuga libera iyo mvugo yawe ngabo ukuri kuri kuri tere n'ukundi nibaza ko abarundi barazi ko icyo cyiza gihari ingingo zarafashwe aricyo nita protocole do sante
nicyo ngufungu kwibushya nahe inosamba no ego leka utandukire kintu kibazo muri iki gihe nkuko twabivuze hasigaye iminsi ndwi kugira ngo ayo matora abe mwihweje libera ndibashira kandi mwihweje ikogwa cy'imyamamazo ika icuka cha politique mona ayo matora azogenda neza ni kibazo musa n'abaci hirya no hino mukanya kandi mbere kahise ariko mu majambo make cyane gose mukanya gato mubona icyo gikorwa kizogenda gute
nzogira neza gato ibintu biboneka nuko abantu bamaze gupfungwa gupfungwa gusa mu byimbo ku byimbo byabo bashikirije nukuraba ingene abo bitwa ngo bari kwatunganya amatora ingene bagira kamwana wa mama deux fois de mesure hari ubanya gupfa n'abanyagukira ivyo byose biteranije ukaraba ingene mikangara ishamiranye ukaraba akahise kicho gihugu ukaraba imyaka 15 iheze ingene abarundi bagowe ingene abarundi bashonje bico n'ingwara abana batari ko bari biteranije byose ukabona barya abarundi bari nyuma nyagwasa bashaka ku bintu bihinduka mu gihe sini idatishi ya ukuri kuri bakabikora ngo mu 2015 bakabikora ngo mu 2010 bakabikora nk'igihe cya referendum Burundi urashobora gusha ibi ibano nukuri kuba ku kuri la verite c'est une réalité abari ku butegetsi bateza kubona kumva la comment leta falza avec le peuple n'a kandi karorero nereke ibano ko yihenda naho avuga ko ari politologue ibuka neza umuntu ari kura bwo burugurika nishaba abantu kuva imurambya gushika ibujumbura barundaye ijya ndone ni sita message yuko yerekana neza yuko abarundi barushe haheze imyaka ingahe haheze hafi imyaka ntihenze hafi itandatu canke indwi ni ukuvuga yuko abarundi muri imyaka indwi barashegeshwe kubona igihugu aho kigeze ubukene barimwo indwara coronavirus ejo ndabisubiyemo ibararizo byose mu ncamake birekana neza yuko seni igatambikiza ntiyicisha ukuri kuri abajejwe intwaro babandanije bavugira bamwe baje otituramele Burundi uzosha
reka ino sanamwe mwihweje icuka cha politika imyamamazo murabona ko ayo matora mu minsi indwi azogenda neza
maze kuvuga ko mwadutumenga nk'abantu cyakenge abantu bacye ku ishuri mu bw'amajambo numva karibera ariko aravuga n'amajambo dore ukiyemo amajambo ahamagara gutukica nyagira iki cyose ndabikunda jewe ni mu kiganiro nk'iki je nibaza yuko icya mbere cyo tusaza kumenya amatora ndabisubiremo ari kigwe n'abarundi ibyo byo kugaruka inyuma mu byabaye amatora no munsi aza kugira abashyira inzego nshasha zizorongora igihugu izo nzego nshasha zizotorwa n'abarundi guhera uno munsi rero abavuga ngo barafunzwe barafashe jewe sinzi ko nagiye kugira rusanzu mabana tuyafunzwe kubera ibi n'ibi n'ibi mugabo amategeko abantu yakora uwo bazafunzwe bamusenera bamutete abumuporona abiki yakoze amakosa doranirwa ku giti ciwe afunzwe ntibadoce bavuga ngo yabigize azohana kumbintu bimuvuye mu kanwa ibyo azoba ariko akora byose agiye mugenzi we azohana ku giti ciwe hama ibisigaye byose ni inzego zibisubije kugeza ndabisubiyemo n'inzego zibigeze igihe rero izo nzego zizotorwa umunsi tuzi ni tariki 20 abarundi baba bahamagarirwa kuza gutora si jewe si n'umuvugizi wa CNDD-FDD si n'umuvugizi wa CNR si n'umuvugizi wa Natumiyonga w'umuntu ndaba igihe ibintu bizogenda turindire irya tariki abenegihugu bagende baza gutora niho tuzomenya tubahe ubwo bubasha bwabo barekuriwe n'ibwirizwa shingiro baze gutora ibyo kuvuga ngo Burundi burozosha ibyo kuvuga ngo sindi Imana kuko nyumviriza amajambo yanyu avuga ko mbere hose Burundi bwamye busha Burundi buriko burasha mugabo Imana aracinze n'ubundi ubona ko abarundi babayeho mu mahoro nacyo bituma niwe nifuza ko abarundi azaba mu mahoro ibyo gusha ntabyo nk'umuntu yize yagiye ku ishuri sibyo niyo ndahamagarira abarundi kuko sibyo n'umuvugizi w'abantu bashaka kwicara n'umuvugizi w'abantu bashaka guturira abantu cyangwa umuvugizi w'iki n'umuvugizi w'ubujyambo n'abashyikiriza nuko ari ijambo ry'amahoro abanyepolitiki bose bari kubiyamamaza bokwiyamamaza bakarindira ko benegihugu babaha amazi uwo ari we wese akazokwemera ivuye mu matora ibyo bivuga ngo umugwi uzohagararira ntabwo uzohagarara ngaha nibaza ko abarundi bayishyizeho
bayizeye bayumvikanye kuri iyo tariki nyine ya 20 y'ukwezi kwa gatanu umunsi kamarampaka abarundi bazotora umutegetsi bishakiye bitoreye nashaka mushyantahe libera ntibashyira kandi mutubwire niba mubona ko nk'abanyapolitiki bari kubahiganwa bose niba mu gihe amatora narangiye uwatsinze amatora agatangazwa mubona ko iyo migambo yose iriko irahiganwa izokwemera umunyapolitiki azoba yatowe n'abanyagihugu
ikintu gikomeye ni ingene amatora ateguwe icyuka ciza categezwa kuba uno munsi imbere y'amatora imbere y'iyo tariki mu gihe nto icyuka ari kibi mu gihe bamwe bapfungwa abandi bakaborohereza igihe hari amacakubiri igihe ubutungane budakora igihe seni idatunganya idakora igikorwa ishinzwe iyo tariki izoshika hari icuka kibi icyo cuka kibi nicyo kizotuma ibindi bitagenda neza kuko amatora si kuja gutora muri ayo masanduku ya amatora bana arabizi arategurwa hakaba transparence hakaba umurundi wese agashikiriza ikiriho ku mutima n'ubwitonzi bwinshi darisike mituweli atagutukana kuko bose barondera amahoro ariko rero siko biriko biragenda amatora adusumira ariko gituma mvuga nti batikubise agashi ngo abajejwe amatora n'umukuru w'igihugu ave dans son silence ashikirize ijambo rihumuriza abarundi bose rivuga riti amatora azotunganywa neza abajejwe kuyakurikirana bazoyakurikirana neza hanyuma rero iryo jambo rigakurikizwa n'ibikorwa nshaka kuvuga yuko abarundi bose bapfunzwe babushwe kubera ibya politiki na cyane cyane muri iyi minsi yo kwiyamamaza burekurwa kugira abarundi iyo nzeye kugushamiranira kugabanuke bitagenze uko bantu sibubengera ukona nzeye ni uko turi kubigira analize hanyuma rero urashobora kuba utemera ibyo niko ndavuga mugabo urazi ibiri ku rubuga ibimvuga bijanye n'ibiri kubiraba ku rubuga bariko baratwumviriza bari ku rubuga barashobora kubwira bati ndashaka kandi ariko arabesha cyangwa bana ariko aradefanda ubutegetsi bw'i Bujumbura
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Deka mwushika na he banonawe mwiweje chuka cha politike ni ya mamazo mwurawo nako umunya politike awanya politike walikuwa higanwa bazo kwe mela izia vyo matawa
jeni wazako baji lakumbika na code de bonne conduite yo code de bonne conduite ila mto morane ila vishi habona ila vivu ganeza inyane vikirizo genda hariho ikia seni bila teka ni jine amateje karahari nibaza ko abanyepolitiki umunyepolitiki wese ari karahigana ko ega uno munsi nuko twogira cyuko dushimikira ku migambi ibi hari abantu ariho ibi abantu bacikindwe bariko bari yamamaza nindi migambi ibiko yamamaza ko atari gutwara igihugu mugayo iko yamamaza atari gutwara ba president mugayo iko yamariza mu ba depute rwandi iyo migambi yose usiko uno munsi yaba hari kitagenda neza nyinshi imaze gusohoka avuga iti ibintu yuko bigenda neza kandi niyo migambwe nta n'umwe aratuvugira arahaguruka avuga ngo ibintu turabona ko byayangaye bariko berekana barerekana impungenge bamwe bamwe bo bafite hanyuma icyo nizeye cyoco nuko turaze amatora nyine yagiye muri kahise mu Burundi uno munsi hari icyizero k'amatora azogenda neza icyo rero twiteze nuko mu gihe hari uwo kumva ko yoba yarenganyije yo kwitura amategeko niho azokwerekana ko umunye politike nyamunye politike yitura amategeko ku nzego zibijejwe z'abarundi zashyizweho bumvikanye kandi bemera iyo nayo akaba ari umugwi wa twita kuri constitutionnel iyo kuri constitutionnel ni urwego atanama ruhengamiye nago bari uriyo kubera intwaro kuri constitutionnel yama ko constitution yama ari igihugu siya abantu bituma no umuriza nkavuga yuko amatora azogenda neza hari abashobora kuba barakubera batinzwe mugabo nibaza ko mico gihe bo kwihangana niwo mukino wa demokrasi niwo mukino w'amatora isigaye nabyo jewe nibaza ko atangora ni mwe zizoba kandi uno munsi ndabyizeye cyane kandi nibyo nifuriza n'abarundi
ibiha ntibashira kandi
ikintu ngomba kongera ko naga twumvikana na ino sabano kumve kumwe icyo twita amatora kugenda neza icyo nevuze sikindi amatora yarabaye mu 2005 arasubira mu 2010 arasubira mu 2015 uno munsi turi mu 2020 ariko ayo yose yabaye abarundi baracari mu isuka abarundi barakenye barashonje abarundi abana mu nyigisho zarasubiye inyuma
Il y a un autre secteur de la vie nationale complètement
dérapé. Il y a un autre secteur qui est en politique. Ngo byagenze mu 2015 ngo inganda zihasigare icya kabiri ni uko aya matora azanye amahoro n'umutekano atuma ubutegetsi buriho bwubaka igihugu ubukene bukagabanuka abarundi bakisunura mu by'ubutunzi mu ncamake ingene abarundi babayeho bigahinduka kandi gusubira inyuma ahubwo bagatunga bagatunganirwa
icyo
nshaka kuvuga rero aya matora ya 2020 uno munsi turashaka kubura bazogenda neza mu gihe tutabonye ingene abarundi bazoronka agahengwe kubera aya matora ya 2020 ni ukuvuga amahoro n'umutekano irame ntihagire umuntu yicwa amatora yaheze azira ibyiyumviro byiwe haje imigambi n'imigabo irashe nyine n'abajejwe gushyira imigambi mu ngiro barishoboye ata kamwana wa mama baravye kubera naka tusi ikarata y'umugambo uno munsi rero nitagomba kugira abantu ino sabano yuko nta kintu na kimwe dufite gishobora kutwereka yuko amatora azogenda neza na cane cane turabiye ku matora yabaye mu myaka ine atashoboye guhindura ikintu na kimwe ku buzima bw'abanyagihugu
ino sambano murafite ico mu ishuro mukanya gato
je navuze ko nkuko ndabishyira mu matora agenda mu bice bitatu umwe arategurwa n'ingenzi babategura kugira bafite kuri kampanye n'ingenzi batora nibaza ko kuyateguwe byateguwe amahoro n'umutekano nta ngora nimwe zazaye muri kampanye ibikaba amahoro n'umutekano nta ngora zazimwe zihari naho hariho kubera abantu rimwe na rimwe usanga hari batumbi ega turi muri sosiyete imwe abantu hari igihe usanga abantu rimwe na rimwe batoreranshi bagora ari na cyo gituma amategeko ariho ari cyo ababwira ati stop atagarara ibintu ariko mararengana amategeko nibyo biriko birama naho amatora ariko aragenda amakampanye ariko igenda neza ni nacyo gituma turabyo bibiri nyine amatora yateguwe abarundi bagashyiraho kode abanyamigambo bashyiraho kode bon conduite hakaba ariho ibya seni hakaba ariho inzego zose z'umutekano zihari kugira ngo zishimire ayo matora hakaba ariho kampanye ariko igenda neza ni igiki cyobuza ko ejo amatora nibamara gutora ejo bizobanza yuko nicyo gituma navuze nti abarundi batekane baje gutora batore uwo bazaba bishimiye uwo bazaba bashimye ejo uwuzo batashimwe avuga ati ego abarundi bashyize aho bashaka babyemere uwuzo barenganijwe nawe yiture ubutungane nta kindi kintu mbona ibyo byo kuvuga gutera uko abarundi barashaka kuba ingwanda barashaka kuba iki jewe nibaza ko atari yo nzira kuko mu ngo nta namwe itegeko ry'u Burundi ritegura ko amatora yibwe cyangwa agenza gute abica bikurikira ingwano ibyo na namwe biri n'abarundi bashaka kubimenya igikurikira harimo ibitagenda neza no kwitura inzego zibicejwe ababiyumvira ko ateza kubingwana abona abantu niyumvira ko u Burundi batabukunda ahubwo bakunda u Burundi nibemere ko amategeko ateza kuzokora hanyuma aya mategeko ariyo adadanura abarundi ibyo nabyo umuhoro n'amatekano bibandane hanyuma iyo demokrasi twinjemo ibanda y'itsimbatara haba ibikurikira bizokurikira abarundi bazoza barabona buhoro buhoro k'ibintu bigenda neza kuko abo bazaba batoye
mu kanya gato
bamaze kubasaba amatora bakubwira bati bya bindi mwatwemerera mwarabishyizeko niho muri mu 2020 nizwaga bati wewe ko twagutoye batwemereye ibi none ubuje kutubarira n'ibyo mvuga niyo kriteria ya demokrasi
yego
gushyira imbere ivyo vy'ingwano nta tegeko na rimwe mu Burundi itegura ivy'ingwano
Egome mu kanya gato cyane gose mushya ntari biha ntibashira kandi kintu musaba umunyapolitika azoba yatowe kwigenekezo ya 20 n'ikihe ibintu mubona ko uyu munyapolitike yorangurira abarundi mu maguru masha nk'ibi
cyambere cyo nuko uwo wari wese mugabo biragoye kubera harabo bita basamuragwa ndacuje kugaruka ko ico uwonja wese abarundi banyotewe amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano nayo ntashoboka uno munsi ataganiriro bibaye bihunza abarundi abaturukira abarundi bose mvuga abarundi bose nshaka kuvuga yamigwa itatu naherako kuko hariho abashyigikiye CNDD-FDD hariho abandi batari bake benshi cyane bashaka ko ibintu bihinduka kuko n'abanywanyi muri CNDD-FDD baragowe ubukeneye ingwara nk'ibi cyagura wa muri yoni navuga wi hanze babi muhunzi cyangwa babi muri diaspora abo bose bategerezwa gutumikwa mu biganiro kugira abarundi bicarire ibibazo bihanze uburundi n'abarundi nabibuze byerekeye amahoro n'umutekano kuri bose atayiwanje bangura butungane bukora bose butarangamije ubukene bwabaye ndanse bike ingene banagura ubutunzi bw'igihugu icyo ni cya mbere icya kabiri nuko kugira imvugo ijyane n'ingiro ibyo baba bapfunditse bicaye hamwe hajaho ababishyira mu ngiro ata uko bapfundikanye nshaka kuvuga iki nshaka kuvuga yuko muri iyi myaka iheze turumva amajambo meza ariko ibikorwa bikabirindi ibyo biteza guhagarara biteza guhinduka umurundi wese aba mutoye aba umukuru ategerezwa kubahirizwa cyane cyane ubuzima bw'umuntu nta n'umwe arekuriwe kuzimanganya ubuzima bw'umuntu yaje kuvuga yuko mu byerekeye umutekano amahoro n'umutekano ni uko imbonerakure isambu la milisi imbonerakure badasubira gutoteza abanyagihugu ngo baje gutoza amakori ngo babanyage ibi na biriya ngo bafate uwo bashatse ngo bafate an ofisiye de larume bamubwiye umuhimbiri ibintu nk'ibyo cyanyuma mereza ko ni uko vuba na vuba amaze kuhashika ukumvikana imigami n'imigabo yuko la kuburundi busha kugira ibyabaye bibandanye bihagarikwe habe uburundi bushasha gubakiye ku mahoro n'umutekano gubakiye kukuyaga irage y'abasogokuru gutora ingorane igihugu ziriho hanyuma rero iyo migani n'imigabo bayumvikane ko mu masekitere yose kugira aba hajeho bashireho abateknisiye no guverinoma yobwirwa n'abateknisiye umwe wese mu gisata yanonosoye afite n'ubuhinga n'ubumenyi kugira uburundi busubizwe iteka mu makungu kugira uburundi bwogorore
bwogere
imbere mu ncamake rero nuko nukwihanisha abarundi ata n'umwe akumiriwe ibintu cy'ukwitwaza imigambwe cyangwa ubwoko
bihagarare yego mereka reka ndabona kanya kaje kagiye cyane rwose munshi ntahe inosambano ikintu namwe musaba umuntu azoba yashimwe n'abarundi kugira inkezo rya 2020 y'ukwezi kwa gatanu n'iki imigambi yoshikirizaniye
isa nashaka kuvuga ko kubyerekeye abazotorwa nibaza ko hariho plan national de développement uburundi bwashyizeho guhera umugambi watanguye guhera 2018 gushika uzoshika 2027 biratomoye nibaza ko uzoza yokurikiza iyo kakonita yatowe yashyirwaho ariyo ishobora guteza imbere abarundi ikindi naco no kubana yabubakira ku bihari kuko traffic ngora twebwe abarundi ndavuga ngo ibintu byose byagenze nabi nukurabi byagenze neza tubyubakireko ibyagenze nabi tubikosore hanyuma tubandanye twubaka uburundi bwacu nicyo kintu mbona abazoza rero imigambi barayishyikirije nibaza ko bateza gushyira mu migambi bazoshyira mu ngiro iyo migambi bashyikirije abenegihugu akaba ariyo bazobarangurira izo bateza nicyo bituma abanyenegihugu bazobatora bakurikije imigambi yabo niyo batora kugira imigambi yabo nibaza ko boshyira iyo migambi imbere mugabo ndaza imigambi yose cyane cyane jeho umugambi nifuza ko uza mu ngiro ni umugambi washyizweho na leta wo kuva 2018 gushyika 2027 uwo mugambi uratomoye nibaza ko abarundi bose bawushima ibisigaye nabyo nibaza ko ibibazo bya politiki abanyepolitiki bashaka kubyicarira hama icyo ashaka kugarukako ntitute turagayana abarundi kubanga abarundi bose bicarane nibaza ko kugira amatora ashabe abarundi baricaranye guhera mu 2015 baragize ibiganiro hagati mu gihugu hariho yego hariho abarundi bari hanze bavuga ati natwe mutadushyizemo bihava bigorana je nibaza yuko ibintu babishyize ahabona gusika naho amatora ategurwa nibaza ko no mu karere barerekanye neza ingene ibyo Burundi bimeze n'aya matora kugira barinde bashyika kuri constitution yo muri yatowe mu 2018 byarerekanye neza yuko abarundi bashaka bafite ingene bashaka ko uburundi bwatwarirwako niyo ngendo rero nifuza ko uzoza wese azokurikiza iby'abarundi bashatse iby'abarundi bipfuza ibisigaye nabyo abandi bakazobandanya politike abantu kubandanya bayaga politike sinovuga ko ngo c'est une fin ni mwaye kugira abantu babandanye biki ibibazo abenegihugu barongoye bafise iminsi yose ejo arashobora kuza ikindi kintu kitari no mu mugambi nk'uyu leta wateguwe cyangwa ikindi kintu abanyepolitike batashikirije abarundi mugabo abarundi bipfuza ko icyo kintu cyoba none nk'ubu kiko kibyanze ese ko ubundi bari biteguye kiko bidizoza mugabo iyo hariho umugambi mwiza werekeye ibyo
muri iki gihe nk'uko mubizi hariho abarundi ibihumbi n'ibihumbi bari hanze y'igihugu abatari bake baratahutse ariko hariho n'igitigiri gihambaye cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze mu gihugu imigambi mubona yoshikirizwa n'abo banyapolitike kugira ngo abo banyagihugu abo barundi bari hanze bipfuza gutahuka mu Burundi batahuke mu buryo bwihuta hokorwa iki mushyira nahe libera ntibashyira kandi
kwariho vision 2025 yarahizi uno munsi muri iyo vision 2025 ikintu bashyira imbere y'amahoro n'umutekano mugabo imyaka cumi girihere ibikami n'imigabo yashyizwe mu ngiro aricyo gituma n'iyo ariko aravuga yo mu bihumbi ya 2027 bizogenda uko nshiye ngenda ku kibazo ubajije cy'impunzi bijyanye n'ibyo mbereyeko hariho ukuvuga hariho volonte na mvuga na volonte ikibazo cy'impunzi kibazo muri ino myaka muri seke nsha kuvuga birateye gahinda n'isoni kubona Burundi bufabrika bukora ingundu kubera ubutegetsi bubi muri imyaka birateye isoni kubona umurundi anyaga amagara amagara kubera mwene wabo amutwara ivyo rero ibintu teye agahinda biteye n'isoni ari kibazo ngora mutima uzoja aho wese icyo kibazo atagitoreye umuti wa mu muti nawo nimwe navuga kwerekana niyo yuko ibyatumye abantu bahunga byatoreye umuti amahoro n'umutekano kuri bose ibyo nabyo abapfunzwe bateza kurekugwa kwerekana neza yuko uzobatowe avugi mu mvugo no mu ngiro ahumuriza abarundi bose atanya gupfa atanya gukira ivyo navyo ko ndabiraba ingene biri kuragenda no munsi biri kuri nk'ukwe ndafise n'impungenge yuko aya matora azovyara izindi mpunzi abantu bazongiyuza
amushya naye ina samba no ikibazo cy'impunzi n'ikibazo gihambaye cyane rwose hari impunzi z'abarundi ibihumbi n'ibihumbi ziri hanze y'igihugu abarundi batari bake barahungutse ariko hariho n'igitigiri gihambaye cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze ibihugu haba ibihugu bihana imbere n'u Burundi cyanke mu bihugu byo mu mahanga imigambi mbona yoshikirizwa kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabibarutse n'inkiye
ego jeho ndabivuze nk'umuntu yabaye impunzi kubera ibibazo bya politike nabaye impunzi za guhungira iburaya nabaye impunzi aho bitari ku aho umuntu atukwifuza guhungira mugashe ndabigaruka ko nibaza ko umuhondi wese ari mu buhungiro irababaje ari nacyo gituma nezerwa cyane iyo mbonye nk'abarundi batumise nkurikira abarundi bari bahunze kubera ibyabaye mu 2015 bari kubagaruka ku bwinshi kandi nifuza ko bitoba inzira yo gusubirayo ahubwo binjira guhemiriza abarundi bose bari hanze babahunze kubera ibibazo bya politiki cyangwa ubwoba ko botaha mu gihugu cyabo cyabibarutse birangyohera cyane iyo mbonye abarundi no munsi kandi ari mu bihe by'amatora ariho bande sabe kenshi cyangwa bafite amakenga biranezereza cyane kubona abarundi bari kubagaruka ku bwinshi bava mu bihugu bya Tanzania bari bahungiye eka hariho bamwe ego babuzwa tahuka kubera imbonici mugabo nibaza aho bari hose ndabateye akamo ati mumenye ko igihugu cyacu cy'Uburundi igihugu cyacu cy'Uburundi niyo bonyine dufite ubukiriro abarundi bateza gutaha hanyuma leta ihari cyangwa izo waza ikamishira imbere umwenegihugu wese ikabona yuko igihugu ari iki bateza kuba mu gihugu igashyiraho n'amakondisiyo atuma abarundi bunganirwa nibaza rero ko nabo bari kubarahunguka ari ukubera bamaze kugira icyizero babona ko demokarasi kiratsimbatara kandi amahoro n'umutekano biri kubagaruka mu Burundi bibandanye gutyo rero n'abasigaye inyuma batahuke n'ukuri nta muntu no kwifuriza kuyoja mu buhungiro cyangwa kuguma mu buhungiro ndabateye akamo rero barundi mwese aho muri mukamwarahunze kubera imbonizi mutahe mu gihugu cyanyu muze kwifatanya n'abandi bariyo hanyuma mwubake igihugu cyanyu abategetsi nabo ndabahimirije mugerageze kwemera ibyo mwemereye bene igihugu bishyire mu ngiro kugira abarundi batungane ibibazo mubona ko ari abashaka gutandukana bashaka kutumvikana mwiture inzego zihari ubutungane mwiture amategeko abatunganize icyo cyonyine mbona bishobora gufasha abarundi kugira batungane bajye abantu bari kubarahunga
mu gusozera iki kiganiro Professor Olivier Nirashira kandi nashaka mu cira gace abanyapolitike bose bariko baritoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
bashyira neza imbere y'abarundi bose birinde amajambo aryanisha atubaka amajambo asahura hanyuma baje hamwe bagerageza ko bashoboka kose bafata ingendo y'ukurandurana n'imizi ingene ubundi bwatwawe imyaka ihetse baje hamwe bagerageza ko bashoboye kose abarundi bose ku isi bari ku isi iyo bari hose tubire hasi rimwe kubwira tugarukana amahoro n'umutekano n'ubutungane mu barundi no mu gihugu ntihagire umurundi n'umwe ashobora kwicwa cyangwa atotezwa azira ubusa abariko aritoza barakwiye kubira hasi rimwe kubwira bahumuriza abarundi bongere babohoze ababoshwe kuyakarengane ikindi no ereza ko nuko gukoreshwa ka byose kugira amaraso mu Burundi ntashure guseseka aha ndateye akamo abajejwe gutunganya amatora yuko izabaye mu 2015 muri 2025 bitosubira ngo amaraso aseseke nkuko yasesetse bagerageze bakore icyiza bakorere u Burundi n'Abarundi kugira tutegure kazoza k'abana bacu n'abuzukuru bacu umurundi wese atabanje bangura tutarazye imigambwe tutarazye ubwoko ibyo byose bidusubiza inyuma harageze rero ko umurundi wese ahari yumva ko atekaniwe mu gihugu camwibarutse ashobora kubunda abungabunda yinyegeza ibinurinja ariko rero sinoreka kuvuga ko bisi impungenge yuko aya matora ingene atunganijwe ntahumuriza na gatoyi nkizera yuko nuba ndiko ndiheza muri analise ariko rero hatwaye iminsi mike nkuko uri kuja habona nkizera yuko kukuri kuzoca mu kuri baba yasenye yakuru constitutionnel baba abajije ariko kugeza no munsi ngira ngo ijo tabaza babaye
ego me mushya na he ino samba no namwe kamwe motera abanyapolitika bariko barahiganwa muri aya matora azoba kwigenekerezo ngingo y'ukwezi kwa 5 ni nkakahe
kamwe mbaza gutera abanyapolitike no kubanza kubashimira ingene bari kwabyitwaramo neza muri iki gihe cyo kwiyamamaza kandi nkabandanya ndabasaba ko bobandanya batanga ijambo ry'ihumure mubo bariko bara mubo bari bazoba bariko barashikiriza imigambi yabo eka no ku Barundi bose bababwira yuko bateza gutsimbataza amahoro n'umutekano na demokrasi ihari ahubwo boza bongereza ko irindi buye kugira itsimbatara icyo nshaka kubwira kandi abanyepolitike nuko imbere yuko abanyepolitike ari Abarundi ukaba uri umurundi uri umunyepolitike ukaba uri kurondera amajwi ko bagutora menya ko imbere yuko wewe wumva ko ubuzima bwawe wumva ko iterambere ryawe wumva ko kubaho kwawe ari byo biri imbere wokwigereranya n'uwo murundi azoguhita uvuga ati jewe ahubwo kubera umurundi ari wacu nyambo umunyapolitike reka ndabe ko ineza nipfuza ko yamushikira ariyo neza izomushikira abanyapolitike rero ntimwikunde abe kwanza abo musekukira ibyo byose imigambi ntimuzoza kuyiha ibiti cyangwa inyoni muzoyishyira Abarundi nibo bazobatora kandi iyo migambi abo muzoyishyira imbere igihe muzoyishyira mu ngiro izoba ijya gukiza Abarundi ntizoje gukiza ibiti cyangwa inyoni cyangwa amabuye izokiza Abarundi inacyo gituma ubuzima bw'umurundi wese umuzima bw'uwundi wese aza kubaraza ishinga uno munsi abanyapolitiki ari nacyo gituma mutokwikunda mubandanye rero mwiyamamaza ibyo bazoyihere neza hanyuma mujye mu matora muzokwemera ibyo matora aho uzoba yumva ko yoba yarenganijwe yegere inzego zihari z'ubutungane zimworoheje niho tuzoba turiko turinjira by'ukuri mu nzira ya demokarasi twubaha n'inzego z'abarundi zigizwe n'abarundi tutaravye iby'abantu bavuye hanze bavuga ibyo bipfuza kuko Burundi uzo gukunda bwa mbere no mu Burundi si umunyamahanga zo gukundira nico bituma tuza gukunda Burundi mwigishe n'abarundi twateza gukunda Burundi abanyapolitike mwihereye ko mwerekane ku rukundo ku Burundi ariko rwaje shinga n'abarundi murakoze
Dr. Innocent Bano murakoze cyane ngose ku kanya mwatoye kugira ngo umwunganiye nyaryo ijwi ya Amerika ku bibazo nkora mutima vyerekeye Burundi niyamamazo eka n'amatora Professeur Libera Nibashakandi ndabashimiye cyane rwose ku kanya namwe mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika kuri ibyo bibazo byose nkora mutima mwakoze cyane ndabashimiye murakoze cyane rwose turabashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri sangacu y'umunsi turabashimiye na Fatuma Karara yadufashe kwegeranya ikiganiro iyi mbere gusozera ariko reka dusubire tuyibutse ku ijwi rya Amerika isananira i Washington DC mu kirondera mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobaza@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri wewewe akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwadutize amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio y'Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
Shikiriza.